Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere, itariki 23 z'ukwezi kwa kane, umwaka wa 2018, muri studio i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Kwabwe nyuma y'amazi rukorokame barabara natwe twari imbere y'aho badandariza ibyo bijumba kuga twebwe niko kwadusarago twetwa twirutse tuduga icya kabiri cyaturikiye po yacu.
Uyu ni umwe mu bacitse ku icumu mu gitero cya grenade cyabaye muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye umuririmbyi w'umurundikazi Kajanine yatowe kuzoba mu mugwi w'abazohitamwo abakinnyi b'amasinema muri Festival de Cannes mu Bufaransa, hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ibiziga by'abimukira bishika kuri 11 nibyo byatowe, abandi 263 baratabarwa ku munsi w'Imana mu bikorwa byakozwe n'igipolisi gikorera mu mazi ku nkengera za Libya. Umuvugizi w'igipolisi cya Libya Ayub Kassem avuga ko ibyo byabaye igihe ubwato barimwo bwihindukiza bukabasesa muri Mediterane hari ku birometero 70 mu burengero uvuye ku murwa mukuru Tripoli. Kuva intwaro ya Muammar Gaddafi isenyiwe mu mwaka wa 2011, igihugu cya Libya cyaciye gicika umuhora wabimukira baja kuronderera ubuzima bwiza ubwo bita bwiza mu mugabane wa Buraya. Igipolisi kiri mu ruhigi rw'umugabo yishe abantu bane akomeretsa abatari bake abarashe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu aho bariko barafungura mu nzu y'uburiro mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee aha muri leta z'umwe za Amerika. Igipolisi kivuga ko uwo mugabo yakoze iryo bara afise imyaka 29 y'amavuko kandi yitwa Travis Ray King. Abari aho byabereye bavuga ko umwe mu bari muri ubwo buriro yarinze aramurwanya gushikaho amwaka inkoho acha abona kwiruka, uwo mwicanyi rero abona kwiruka atampuzu yambaye. Igipolisi kivuga kandi ko uwo muntu yoba yarafise ingorane zo mu mutwe. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yitezwe muri Leta Zunze za Amerika kuri uyu munsi wa mbere kubonana na mugenzi we wa Amerika nyene Donald Trump kugira amwumvishe ko ari nkenerwa ko Amerika igumiza abasirikare bayo muri Siriya ndetse n'inyuma y'igihe bazoneshereza Burundi umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Perezida Macron mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yaha muri Amerika kuri uyu munsi w'Imana aho yari ku kirimba iwe ishanzerize i Paris yagize ati tuzokubaka Siriya ukundi gusha inyuma y'intambara. Nico gituma nibaza ko uruhara rwa leta z'umwe za Amerika ruhambaye cyane. Yavuze kandi ko Amerika ari kirumara mu kugarukana amahoro arama muri Siriya. Yongera avuga ati mu gihe twovayo tuzoba dusigiye urubuga ubutegetsi bwa Iran hamwe na perezida wa Siriya Bashar al-Assad kandi ibyo bihugu byoca bitegura iyindi ntambara. Mwamenya ko Perezida Trump yavuze ko yifuza gukura abasirikare ba Amerika bashika ku 200 muri Siriya mu bihe bya vuba. Perezida Emmanuel Macron yitezwe rero ahi Washington kuri wa mbere mu rugendo rw'imisitatu mu mibonano aho azoshikiriza ijambo muri Kongre ya Leta Zunze za Amerika hano i Washington akazonitaba n'ibindi birori aha azonasangirira hamwe na Perezida Donald Trump. Inyuma y'igitero cy'umwiyahuzi i Kabul muri Afghanistan cyahitanye abantu 57 gikomeretsa abarenga 100 ejo ku munsi w'Imana, umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu ufise ubwoba ko abanyagihugu bazohava batinya kuzokwitaba amatora y'abashinga amateka yimirije. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wemanze ko ari we waturikije ibisasu ku kigo gitangirwamo amakarata y'abazotora ikabure. Ibyo bibaye inyuma yaho ku munsi wa kabiri abarwanyi b'abatalibani bafashe abakozi batatu b'umurwi w'amatora nyene hamwe n'abapolisi batatu babakuye ku biro byo kwiyandikishirizamo mu ntara yo hagati ya Gore. Barikuwe mu ndwi heze inyuma y'ibiganiro byarimo n'abakuru b'imitumba muri ako gace. Mushikiranganje w'intwara mu gihugu hagati w'ico gihugu na Jeb Danish yabwiye ijwi ry'Amerika ko abantu bari barindiriye guhabwa amakarata yabo bari ku murongo hanze y'ikigo aho uwo mwiyahuzi yaturitsa ibisasu yari yiboheye ko. Naho muri Nicaragua abantu bashika kuri 10 barimo mumenyesha makuru baramaze gufa kuva ku munsi wa gatatu hatanguye imyiyerekano y'abanyagihugu basaba isubirwamo ry'amategeko y'abashitse mu zabukuru. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu avuga ko ibyo bitigiri by'abamaze gufa bishobora kuba bishika kuri 25. Ku munsi wa gatandatu perezida w'ico gihugu Daniel Ortega yavuze ko yiteguye kuganira nabo byega kuri ico kibazo kugira ntihagire amaraso abandanya seseka mu gihugu ciwe. Nayo Leta Zunze za Amerika zaraneguye ubwo bwicanyi ku munsi w'Imana. Amerika isaba ibiganiro birimo ibisata byose by'ico gihugu kugira uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe kandi n'abanya Nicaragua babone mu mahoro meza.
Urakoze ya Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubu naho ni umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, grenade zibiri zaraye zitewe muri komine Gahombo y'intara ya Kayanza zihitana abantu babiri zikomeretsa abandi 37. Mu bantu bikeka muri icyo gitero harimo umupolisi bafashe ku mvo z'amatohoza. Abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko ubwo bwicanyi bufitanye isano n'amatati y'amatongo. Iyo nkuru twayiteguriye na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ahatewe ayo magrenade yitwa mu gasenyi ni ku gasoko gahurira ko abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Kivuga. Abaje kurema ku gasoko ko ku mugoroba niyo bahitanuye n'ico gitero. Aba twabasanze mu bitaro vy'i Gahombo ku mugwa mukuru wa komine bariko baravugwa.
Twari ruguru aho bateye yambe naho badandarize ibintu vy'ibijumbo n'amavoka. Numva gwavuye inyuma y'amazi rukorokera mu barabara natwe twari imbere y'aho badandarize ivyo bijumbo. Kuga twebwe niko kwadusaragoye twirutse tuduga icya kabiri cyaturikiye po yacu twebwe twirutse tuduga icya kabiri nicyo cyahitanye abantu benshi bayiteye mu ibarabara hagati mu bantu nyine mu isoko.
Je ni ukuvuga yuko je nari ahantu nari nagiye kwisomera akaro kagabo burya rero imaze guturika burya ndiko ndirukanka burya rero niho nya bintu byaca bifata ngaha nifu sinzi yona nayitaye.
Uyu mukenyezi ari mu bakomeretse avuga ko yaguye mu gahundwe yumvise amagrenade aturika ku gasoko ka gasenyi. Asigura ko atazi icyo gitero cyari kigamije.
Cyo twumvise gusa ya mbere yaraturitse hanyuma haheze ubundi mwanya dusha twumvise ya kabiri nayo iraturitse nta kintu twatara kuko mu gasenyi nta kintu kibi cyahora cyavugirwa. Hari ahantu nyine hafite umutekano udasanzwe twe natwe byo byarashyitse ahubwo twaratangaye. Abantu yahitanye bari ku isoko n'abandi nyene bari ko bari baje gusuma utwo basuma gusa abantu barakomeretse nyene abandi bwa bashitse kwa muganga barakize n'abandi bari kwa muganga nyene ahatandukanye twumvise nyene ngo bamwe bakuye bariko baravuga babiri.
Abandi bavuga ko bashobora kuba baguye mu mporero z'amatati y'amatongo.
Je kuko ndabibona ngo nabantu bapfa ibintu by'amatongo ngurumba urabona natwe twaciye tuhabonera kandi twatugiye kwisumira.
Niki cyabwiye ko afite ibintu by'amatongo
abasigaye kwaho hantu nibo baguma bidoga ko aribo bari baje kurondera.
Bari bamaze iminsi babura basatura n'amatongo. Uwo muhungu yayiteye yarondera nyina n'umwana urumva grenade ya mbere yayiteye atombereje aho uwo mukase arahari ya kabiri nayo baca bayitera batombereje aho uwo muhungu nyine bavukana kuri se gusa yarari indero nizo bace niyo bace batere kuri uwo muhungu yarahari
ku gasoko ka Gasenyi twasanze musitanire wa komine Gahombo tumubajije ku vyara yibaye yaturungitse kubaza kwa buramatari w'intare ya Kayanza Anisete Ndayizeye arongo intare ya Kayanza yabwijwe ya Amerika ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima ubwo nyene abagera ku 37 barahakomerekera abakomeretse baci bajanwa mu bitaro bya Kayanza Gahombo na Ngozi no mu yandi mavuriro atandukanye yegereye ako karere buramatari wa Kayanza amenyesha ko hariho abakiriko baravugwa bababaye n'abandi bavuwe baca barataha uwo mutware avuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko amatati y'amatongo ariyo ntandaro ya byose Ndayizeye amenyesha ko abantu batanu bamaze guhagarikwa n'igipolisi kumvuza amatohoza akibandanya muri bo harimo umupolisi yari mu ikonji bivugwa ko ari we yikekwa ubwa mbere muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Arakoze Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo nkuru. Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Umuririmbyi w'umurundi Kavika Janine yaratowe kuzoba mu mugwi w'abazohitamwo abazotsindira igihembo cy'abakinnyi b'amasinema yitiriwe mu Gifaransa Cannes mu gihugu cy'u Faransa bakaba yita Festival de Cannes. Kajanine yabwiye Ijwi rya Amerika ko gutogwa kwe ari ishema rikomeye kuri we. Mugenzi wacu Diane Ninazwe yaduteguriye inkuru.
Mu mugwi w'abanicenda bazohitamwo uwegukana gashimwe mwihanishwa ry'amareresi ribera ku mwaka utashe mu gisagara ca Cannes mu Faransa, bane n'abashinga ntahe batanu nabo n'abapfasoni. Umuririmbyi w'umurundikazi Kajanine ari muri abo bapfasoni ati kuba naratowe muri uwo murwi ntasanzwe nkurira mu gisata c'amasinema n'amareresi na gateka.
It was a big surprise for me.
Vyarantangaje cane gose. Sinari ndavyiteze kuko jewe igisata ca sinema ntigeze ndagikoreramo na rimwe. Kubona rero barantoye vyarantangaje. Ihiganwa rya Cannes riri mu mahiganwa akomeye cane gose ku isi.
This event is one of the biggest in the world. To be a part of that that prestigious jury.
Kuba ndi mu rwego rw'abazotora uzokwegukana gashimwe ka kane kuno mwaka ni iteka rikomeye cyane gose. Kajanine w'imyaka 58 yavukiye mu gihugu cy'u Burundi aza kwimukira mu Bubiligi mu myaka ya za 80 kuva mu 2015 hadukiye inyane za politike zifatiye ku biringo mu Burundi. Kajanine yarabonetse ku mbuga zitandukanye avuga ko adashigikiye intwaro ya perezida Petero Nkurunziza. Twamubajije nimba ugo rugamba agiye kubara rubangiriye na wati sindohoka ahubwo nzokoresha aka kajyo kugira amakungu amenye ikibazo kiri mu Burundi.
Burundi they still kill, they still torture, they still rape, you know.
Mu Burundi baricana, baracahohoterana, baracakubagurana, baracafata abapfasoni n'abigeme ku nguvu. Ibyo ntibishobora kubandanya uko. Urugamba nzorubandanya. Ntidushobora kubemera ko babandanya kutwicira abana, gufata ku nguvu ababyeyi bacu na bene wacu. Urwo rugamba biri mu byo niyemeje, ntibikunda ko ndaruhagarika. Biri mu byo niyemeje, ni nk'akazi nkora umwanya wose.
My goal, it's a full-time job for me.
Ihanishwa ry'amareresi ryitiriwe igisagara cya Cannes mu Faransa y'uno mwaka rigira 71 rizoba hagati y'itariki ya 8 n'itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu. Umurundikazi Kajanine ari mu bazogena uburyo yegukana uno mwaka yamenyekanye mu turimbo twe dutandukanye two mu Kirundi, Icongereza n'Igifaransa na cane cane izo yasohoreye mu rukurikirane rw'indirimbo yise Samborera.
Arakoze mugenzi wacu Diane Nyinazwe kuri iyo nkuru. Ubu naho ni umwanya wa siporo n'imikino yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka adushikiriza ayo mu Burundi.
Kuri uyu mwana niho hamenyekana imigwi ine izokina mu cya kabiri cirangiza gihiganwa rya Sekafa ririko rihuza imigwi iserukira bihugu yo mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko ni hagati Sekafa mu mfunyafunyo y'abasore batarenze imyaka 17. Urukino rwatandukanye imigwi izuja mu cakabiri kirangiza kwahuje imigwi ya Tanzania na Sudani yo mu mugwi B. Tanzania yatsinze kuri w'Imana umugwi wa Sudani ibitsindo bitandatu ku busa. Uwo murwi waciye uronka uburenganzira bwo guhamza imigwi ya Somalia na Kenya yo mu mugwi A hamwe na Uganda umugwi B. Tanzania warusanzwemwo. Umugwi u Burundi igihugu cakiriye higanwa nta mahigwe waronse yo kubandanya higanwa. Ku munsi wa gatanu washoboye gutsinda umugwi wa Chipia kimwe ku busa, inzinzi ataciye awufashije kugira utere intambwe wavuye mu higanwa, kuko mu rukino rw'ukuru gihiganwa watsinzwe na Kenya ibitsindo bine ku busa. Kugira ubandanye byawusaba gutsinda ibitsindo bitanu umugwi wa Ethiopia ibitabaye muri urwo rukino. Mu cya kabiri kirangiza umugwi serukira gihugu wa Kenya w'abatarenze imyaka 17 uzotana mu mitwe ku munsi wa gatatu n'umugwi wa Tanzania kuri stade y'Umuyinga. Kuri stade y'Igitega naho umugwi wa Uganda ukazotana mu mitwe n'umugwi wa Somalia. Umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ku munsi ugira gatanu Rainbow watsinze Ubuntu FC kimwe ku busa. Christe Roy wanganije na 11 Etoile ubusa ku bundi. Fofira wanganije na PVP Uyenzi kimwe ku kindi. La Colombe wanganije na Dion Star bibiri ku bindi. Ukuntu imigwi ikurikirana mu kibanza cya mbere hari PVP Uyenzi n'amanota 13 ukaba ufite ibitsindo 36. Uwa kabiri ni Fofira ufise amanota 13 n'ibitsindo 34. Uwa gatatu ni La Colombe ufise amanota 10 n'ibitsindo 13. Mu kibanza cya kane haza Rainbow ufite amanota 9 n'ibitsindo 11. Ubwa gatanu haza Lion Star ufite amanota 5 n'ibitsindo 4. Ubwa gatandatu haza Ubuntu FC ufite amanota 3 n'ido n'ibitsindo 22. Ubw'indwi haza Christ Roy ufite amanota 2 n'ido n'ibitsindo 12. Ubw'umunani haza 11 Etoile ufite amanota 1 n'ido n'ibitsindo 35. Kuri uwa gatandatu naho ku kibuga Urukundo cy'Ingozi habaye urukino mpuzamakungu rwari rumwe mu zo gukuranamwo hagati y'imigwi iserukira bihugu ya Afurika y'abatarenze imyaka 20 ni kugira aboneke izoja mu nkino za nyuma za kane ya 2019 izobera mu gihugu cya Niger. Ubwo rukino rwahuje imigwi y'u Burundi n'umugwi wa Ethiopia. Ubwo rukino rwaranzwe n'ishaka ridasanzwe ku mpande zose. Imigwi uko ari ibiri yagiye kuruhuka mu gice cya mbere inganya ubusa ku bundi. Inyuma y'akaruhuko iyo migwi yose yagarukanye ishaka mu kibuga. Uko iminota yagiye iragenda niko ibintu byagiye birahinduka. Hasigaye nk'iminota 15 urukino rurangire, umurwi iserukira gihugu w'u Burundi waronse igitsindo. Urukino ruca rurangira uko umugwi w'intama mu rugamba ucuronka uburenganzira bwo kubandanya higanwa. Ni mu gihe mu rukino rwa mbere intama mu rugamba zari zatsindiye muhira haraheze indwi zibiri umugwi wa Ethiopia ibitsindo bibiri ku busa. Bujomora Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Evariste Nzikobanyanka. Ubu naho tuje mu Rwanda, aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adushikiriza ayaho.
Mu mupira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi bari hasi imyaka 20 yasezereye ikipe y'igihugu ya Kenya mu rwego rwo gushakisha itike yo kwerekeza mu gihugu cya Nigeri mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha. Umukino w'u Rwanda na Kenya warangiye amakipe aguye miswi anganya ubusa ku busa. Ibi byatumye Amavubi y'u Rwanda yibonera uburenganzira bwo gukomeza mu ntera ikurikiraho, kuko mu mukino ubanza wari wabereye muri Kenya amakipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Umutoza w'abasore b'u Rwanda Vincent Mashami avuga ko gukuramo ikipe y'igihugu ya Kenya bitari byoroshye.
namaza gushimira abasore byo babyitwayemo ngira ngo igitego twabonye hanze cyo koko kiduhesheje qualification nako bya byose ko igitego hanze ngira ngo Kenya mwayibonye ko ari equipe itoroshye equipe ifite abashyi bafite experience bakira mu equipe akomeye cyane wabo bitandukanye n'abakinnyi bacu kuko bana abakinnyi batoya kandi abakinnyi bona badafite uburambe muri championnat yacu n'abakinana na kagari benshi cyane abenshi ni muri deuxième division ngira ngo rero ntashyi navuguretse kuba ko twishimye ariko ari umukino ukomeye cyane Kenya ashaka qualification Kigali aribonje mu nabandi bakinnyi urumva ko mu byukuri baje gushaka qualification ariko tubyitwayemo neza turashimira abasore bacu
uyu mutoza akomeza avuga ingamba afite mbere yo guhura n'ikipe y'igihugu ya Zambia mu cyiciro kigiye gukurikiraho
Zambia tugomba kwitegura twivuye inyuma kuko na equipe ni champion d'Afrique na equipe nziza na equipe ifite youth structure yayo nziza ikomeye cyane abakinnyi uko bazamuka bagenda basimbura nangira ngo rero ni akazi gakomeye ariko ngira ngo nanone ni experience nziza ni level nziza abakinnyi bacu bakeneye kugira ngo batere imbere mu gihugu ntabwo watere imbere ucyana mu equipe yoroshye ni byiza yuko tuzahura na equipe nka Zambia champion d'Afrique ngira ngo izaba ari challenge ikomeye kuri twebwe ariko tugiye gushaka imikino ya gishuti kugira ngo dushobore kuba twakomeza kwitegura neza matches zizakurikiraho
Tukivuga ibirebana n'amakipe y'igihugu mu rwego rw'abagore mu kwezi gutakwa gatanu hano mu Rwanda hazabera irushanwa rya Sekafa umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore Jean Baptiste Kayiranga avuga ko muri iki gihe cy'imyiteguro arimo kuganiriza abakinnyi be akabashishikariza kureka kwitinya ngo nuko ari abagore
ibyo byo kwiyumvamo ko umugore w'umunyarwanda atakwirukana ibyo ni ibintu tubaganirizaho tukababwira ko nibagera mu kibuga ubu bagiye mu kibuga ni ikipe y'igihugu bibagirwe ko bafite ibintu binini bibagirwe ko bafite babere bayazirike bashaka imyambaro batekereza ko hari abantu babareba so ni mu myumvire ubundi umuntu iyo tekereza yiruka nkayitekerezaho nawe urabyumva nuko bigenda approche rero kubumvisha ko bahagaze mu gihuga nk'abakinnyi babaze bumva ko ari abakinnyi mbere y'uko bumva ko ari abagore ni ibyo ngibyo hanyuma niba sohoka mu kibuga yitwara nk'abagore ariko mu kibuga zaba yitwara nk'umuntu ushoboye gukina umupira mu rwego rw'abagabo kandi umerita ibihembo cyangwa umerita igikombe
mu mupira w'amaguru kandi nyuma yuko ikipe ya Rayon Sports ibonye itike yo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe mu mupira w'amaguru muri Afurika noneho yamaze kumenya amakipe yandi atatu bazaba bahanganye muri tombora yabaye ejo bundi kwa gatandatu ikayiro mu Misiri Rayon Sports yisanze mu itsinda rya kane hamwe na Gor Mahia yo muri Kenya Yanga yo muri Tanzania na USM Alger yo muri Algeria umukino w'ikubitiro muri uru rugamba uzahuza Rayon Sports na Gor Mahia hano i Kigali mu byumweru bibiri biri imbere kuko ayandi matsinda atatu ateye muri iri rushanwa mu itsinda rya mbere harimo ASEC Mimosas yo muri Cote d'Ivoire Raja Casablanca yo muri Maroc AS Vita Club yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Aduana Stars yo muri Ghana itsinda rya kabiri rigizwe na Al Masry yo mu Misiri Renaissance Sportive de Berkane yo muri Maroc Uniao Desportivo do Songo yo muri Mozambique na El Hilal yo muri Sudani mu itsinda rya gatatu dusangamo Joliba yo muri Mali Kara Brazzaville yo muri Congo Williamsville yo muri Cote d'Ivoire na Enyimba yo muri Nigeria yari Claude Munyandinda i Kigali
barakoze bagenzi bacu kuri amakuru ya sport n'imikino Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
David Ngere niwe munyagihugu wo muri Botswana yabaye wa mbere mu gutangaza ko agendana umugera wa sida muri imyaka 25 irangiye abandi bantu bafise umwete barafatiye ku karoriro yatanze maze baca batangaza ko mugaragaro ko bagendana umugera w'ico kiza naho bari kurushi umuntu agereranije n'abanyagihugu 1,366 bo mu gihugu ca Botswana bagendana umugera wa sida benshi muri abo bantu bashize abona ko bagendana umugera wa sida bavuga kwiyongwara itabasinzikaje cyane kurusha uko abantu bagendana umugera wa sida basinzikazwa no gukumirwa naho muri imyaka abantu bagendana umugera wa sida badakumirwa nkuko byari bimeze mu myaka iheze abantu benshi babajugwe n'ukuntu bakumirwa kubera bagendana umugera wa sida kandi ahanini bagakumirwa n'imiryango yabo hamwe n'abagenzi babo mu bisanzwe yategerezwa kubitaho no kubakunda umugambi wo kwitaho no gushikira abo bashingantare n'amafasoni bashikiwe n'ibyo byago umugambi wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wihutirwa mu kugarukira abagendana umugera wa sida uzwi nka PEPFAR warahaye umutahe ishirahamwe yitwa Bonepoa kugira ngo ishire mu ngiro isekeza ryo kuvura abantu bose bagendana mu ngira wa sida ryiswe Treat All Champions Campaign. Iyo sekeza yarahaye amabanga abantu 33 bagendana mu ngira wa sida yo gutera kamu abanyagihugu bo mu makati yabo kugira ngo bicarire ikibazo cyo gukumira abagendana mu ngira wa sida kinatuma abantu benshi batamenya niba bagwaye cyangwa batagwaye. Ikibazo kandi gituma abagendana mu ngira wa sida batiyandikisha kugira ngo baronswe imiti ipfufahaza ico kiza. Hisunzwe umugambi wo kuvura bose Treat All Strategy watangujwe na Perezida Kama mu mwaka wa 2016. Abanyabotswana bose bagendana umugira wa sida muri iki gihe barashobora kwiyandikisha kugira ngo baronke imiti ipfufaza umugira wa sida. Muri imyaka 15 irangiye leta ya Amerika ibicishije mu mugambi PEPFAR yaragarukiye imiliyoni n'imiliyoni z'abantu bagendana umugira wa sida kandi yarahinduye uburyo ico kiza citabgaho. Kuva mu mwaka wa 2014 umugambi PEPFAR uramaze gufasha ibihugu 13 birimo igihugu cya Botswana kandi ushobora gutuma ikiza cya sida kizoba cyatujijwe mu mwaka wa 2020. Leta z'ubumwe za Amerika zirashima kuba zarakoranye n'igihugu cya Botswana hamwe n'ibindi bihugu 50 mu mugambi wo kugabanya hamwe no kuzoshora gutuza ikiza cya sida.
Yari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro y'i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibaheze agire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.